Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi hano kuri radio ijwi rya Amerika, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Umunsi ni wa gatatu aho tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu mu kiganiro muri Isanga. Ingwara y'igituntu iracari ntambanyi ku isi yose, harimwo n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kwihweza bimwe mu biri ko birakogwa kugira ngo iyo ngwara ituzwe burundu. Ikaze neza mwese, nkuko bisanzwe turabararitse mushikirize ibibazo n'ivyumviro cyane cyane no kuri Facebook yacu, adrese ni radio yacu VOA. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika, nkuko muvyumvise ako karirimbo karatwibutsa ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga y'uno munsi ni yerekeye amagara y'abantu. Ibitigiri bishikizwa n'ishamwe ry'amagara y'abantu ku isi OMS biragaragaza ko iyo ngwara y'igituntu ikiri ntambanyi ku isi yose no mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini. Ku munsi w'Imana uheze niho isi yibukije ko dutegereza kubandanya turwanya iyo ngwara. Mu kiganiro muri Isanga rero muri aka kanya nivyo tugiye kuganira ko twiheza bimwe mu bikorwa biriko birakorwa kugira ngo iyo ngwara ituzwe. Mu itangazo ryashizwe habona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku munsi wahariwe kurwanya ingwara y'igituntu mu Burundi ku igenekerezo rya 2024 ku kwezi kwa gatatu, gyerekanye ko ku isi mu mwaka 2022 abagwayi bangana n'ibihumbi 10,600 basanze bagwaye ingwara y'igituntu, muri bo abagera ku 1,300,000. Umuriyo numwe n'amajana atatu nako nsubira inyuma gato, ibihumbi imiliyoni 10,600 nibo basanze bagwaye ingwara, hama umuriyo numwe n'ibihumbi 300,000 barahitanywe nayo. Mu Burundi rero mu mwaka wa 2023 ibitaro n'amavuriro vyapimye vyongera bishira ku ahabona abagwayi bashika ku 70,000 barenga. Kuri iyo ngwara rero basanze ari ibice 44 munsi y'ivyo bari biteze kuvura, no kuvuga ko naho murantunga naho iyo ngwara yerekana ko igenda igabanuka. Amashirahamwe atandukanye arabandanya guhimiriza abantu kwikingira no kwivuza iyo ngwara mu ntumbero yo gushika kwihangiro rya ONU. Ihangiro rya ONU rivuga ko mu mwaka wa 2030 iyo ngwara ikwiye kuba yaratujwe burundu. Mu kiganiro rero no munsi twatumiye ishirahamwe ririko riragerageza kugwanya no kumenyekanisha cyane iyo ngwara mu gihugu cy'u Burundi. Tukaba turi kumwe na Alexi Arakaza, icegera cy'urongoye ishirahamwe ry'abakorera ubushake gishinze kugwanya igituntu mu Burundi, AVLT, Association des Volontaires pour la Lutte contre la Tuberculose. Reka twakire umutumire wacu, ariko twongere tubibutse ko mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku rubuga rwacu rwa Facebook, adrese ni VOA radio yacu. Turabahaye ikaze rero Alexi Arakaza, murakoze cyane gufata akanya ko kuganira ni radio ijwi rya Amerika. Muraho, meze neza?
Murakoze cyane. Tumeze neza, namwe nizere ko mumeze neza.
Ego, turashima cyane. Hanyuma duhereye ku munsi w'Imana aho isi yibuka iyi ngwara no kwibutsa abantu uko bakwiye kuyirinda n'ibindi byinshi bijanye nayo. Turumva ko bamwe mu Burundi barayihimbaje, abandi barasohora amatangazo atandukanye. Mwebwe turumva ko mwarashikirije itangazo ryo kwibutsa ino ngwara, ahanini bimwe mu byo mwashikirije muri iryo tangazo vyavuga bite mu kwibutsa abantu ibibazo vya tuberculose mu Burundi?
Murakoze. Twebwe mwishira hamwe ry'abakorera bushake bishinzwe kurwanya indwara y'igituntu, amatangazo n'ayandi mahimiriza ajanye no kurwanya iyo ndwara ntituyagira gusa kuri iyo minsi mikuru, biri mu bikorwa byacu bya minsi yose. Ariko kimwe muri bikuru twashoboye kugira kuri urya munsi w'itariki 2024 z'ukwezi kwa wa gatatu, twashoboye gusohora ivyapa yerekana ingene iyo ndwara ifata n'ingene abantu boyirinda. Amakiba turi kuregeza ku mbuga ngurukana bumenyi, hanyuma turongera tukabikwiza no mu yandi magroupe yacu, kuko tuvye ibigo myinshi twatuyeho, dufite amakrebe menshi twankadira tugira nkadirima yawe kuvya kitubikiroze kugitontu. Rero mu bitangi rero ni ubutumwa dutanga ni ingene iyo ngwara ifata n'ingene abantu boyikingira, nibyo biba biri muri byo byapa dutanga.
Hama ku batazishira mu ryanyo muri make bimwe mu bikorwa bimwe mukora ni nk'ibihe? Kuko turazi ko mufise imigwi itatu y'ivyo mugerageza gukorera ko mukumenyekanisha no kugerageza kugwanya igituntu. Umwe tubwira muri make ingene biba bimeze ivyo bintu bitatu mushimikira ko ku batabizi?
Ubundi nibyo cyane iyo dufatiye nko ku migambi tuba turiko turakora, hariho imigwi n'ibyo y'abantu tuba turiko tuberekeza ko. Ariko ahanini igituntu, indwara y'igituntu gufata kuyikinga no kuyigabanya no kuyimenyekanisha nicyo gikuru cya mbere dukorera ko. Ahubwo mbere ni nacyo cyatumye tunashinga iri shyirahamwe. Sinzi imunkundi gatunga asubira inyuma gato nkabwira ishyamba rya ryo mwe Imana kimbaji.
Ego
iri ni shyirahamwe twatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Twabitanguye turi umugwi w'abanyeshuri bo muri kaminuza. Twari twagwaye indwara y'igituntu natwe, twari ku miti y'indwara y'igituntu, duhuye ahantu twafatira imiti mu Nyabiga, tuca dusanga turi umugore w'abanyeshuri bashika nko kuri bane batanu gutyo. Tumaze kubona rero yuko hariho ikibazo cyo kutamenya iyo ndwara gituma iyo ndwara irandagata, turavuga duti reka tuje hamwe turabe ngo twafashe abantu kuyimenya, kuko twasanga n'abaganga batuvura hariho agahaze, kuko baba bahi imiti hama ntibayifate neza, cyangwa abandi umva nyene inkurikizi kutamenya indwara urumva ziba nyinshi cyane. Niko rero twatanguye rero dutangura dukora ibikorwa byo kumenyekanisha indwara, hanyuma tugafasha no kwegeranya uburyo n'utufungurwa ku barwayi batari bafite uburyo kugira ngo iyo miti nabo bayifashe ntiyabyomerera nabi ngo bace bayiheba. Twatangiye uko nyine turi abanyeshuri muri za kaminuza, ata buryo nabuke tugira twikora kuri bagenzi bacu muri kaminuza y'i Burundi, hariho badufunguriye kiyihe tukaza tukabwira abandi banyeshuri tuti namwe ni murabe mwigore mutange irasiyo y'umunsi umwe, hama turabe ni twafasha abarwayi b'igituntu. Duca duheraho rero turakomera, duca tutangura gukora iyindi migambi mikuru. Aho groupe side ya mbere twaciye dutangura gukorera ko yabaye hahandi nyine twabituri mu makaminuza. Mu migwi y'abantu babangamigwa n'indwara y'igituntu nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu ku isi ribivuga, hariho n'abanyeshuri bo mu makaminuza no mu masegonderi, kuko kimwe mu bituma iyo ndwara isimbatara harimo uburuhe bw'umurengera, uburuhe bw'umutwe cyangwa uburuhe bw'ifizike, uburuhe bw'iminwe bw'umubiri. Rero ego rero tumaze kubona yuko tumaze uwo mugwi w'abanyeshuri nabo bangamiwe tuca tutangura intervention ya mbere hari mu mwaka wa 2017 dufashwe mu mugongo n'ishyamba ryitwa Action Danie turatangura igikorwa cya mbere cyo gupimisha abanyeshuri twebwe twagiye cyo bita recherche active de cas kuvuga dutabitandukanye na kujya umugwayi bavuga ngo umugwayi niba rondera umuganga twebwe ntitwarondera umugwayi tukabasangiye bari mu byumba byabo abafite ibimenyetso hama tukabatwarira ibikorwa twapimije umugambi twakoze muri 2017 na 2018 na 2019 tuguma dusanga igitunga ari cinji rwose mu makaminuza nyuma rero twaragize icyigwa cyerekana urugero rw'ingwara y'igitunga mu makaminuza mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura aho rero niho twasanze rero muri icyo cyigwa ibiharo sindabisisa imbere yanje ariko icyigwa twaragize habona twerekana yuko koko ingwara y'igitunga ari ingwara case ibe mu makaminuza ubu rero tuniyo mu gutuko turakorera ko ya kaminuza ubu turiko turakorera kandi mu mwego y'amashuri ya secondaire ifite uburaro kuko kandi no mu bituma iyo ngwara igwirirana harimo kubana abantu baba hamwe ahantu hatoya hadahema promiscuité donc iyo rero n'amashuri yisumbuye nayo nyine afite uburaro nayo arabangamiwe cyane ibyo biri mu bikorwa tumaze iminsi dukora muri twatumaze iminsi turakorana n'ishyirahamwe Croix Rouge mu mugambi ufashwe mu mugongo na n'ikigega cy'isi yose kigwanya ingwara y'igituntu malaria na sida ego nije no mvuga muri make sino no kabishi ko
ariko ego birumvikana cyane kandi turaza gushimika cyane ku bikogwa ugwaruka nkuko mubivuze mwagiye hamwe ugwaruka ibyo gukora kugira ngo rufashe muri uko kugwanya igituntu mu karere dusubira inyuma gato wavuze yuko mwasanze nko ku makaminuza igitunu mwasanze ari cinshi cyane mbega byava kuki kugira ngo ivyo bitigire bibe biri hejuru mu migwi y'abantu bakiri bato
mavuze ico ni kibazo abantu bose bibaza bwa mbere hoho ikintu ca mbere gituma indwara y'igitunu igwira ahantu nuko utayimenya ico ni kimwe abantu bibaza yuko abanyeshuri mu makaminuza bumva n'abantu bari propre nyine basaheza hari abantu bibaza yuko ingwara y'igituntu ari ingwara y'abakene abantu batabayegwa abantu banyarucari abantu bambaye ibintu bicafuye gutyo niyo umuntu agize ibimenyetso by'iyo ngwara ntaze ngo aje kuyivuza kuyipimisha kiyumvira ibindi hanyuma ikindi ni kijanye n'ubukene gufunga nabi burya indwara y'igituntu tugarutse nko kuri uyu munsi mukuru w'iteka 2024 banishinze bivanye n'umunsi batoye umugera utera iyo ndwara uwo mugera watowe itariki 2024 zo kwa gatatu mu mwaka w'1882 n'umuhinga w'umudagi bita muganga Robert Koch rero aho rero kimwe rero mu bituma uyu mugera rero urandagata kimwe mu bituma umugera utera ingorane mu mubiri w'umuntu yumushitsemo ni haba harimo ugufungura nabi na byo nyine bijyamo ibintu byose bitanga bituma umubiri w'umuntu utakaza ingufu ibyo birimo rero mu makaminuza usanga abanyeshuri ahubwo bazifunga sinone nkawe wabagwaye igituntu gute kandi wabaye igituntu gute kandi wari wiga muri kaminuza y'i Burundi ari Bujumbura nyine mu basirimu ingufu nyinshi zo gukoresha umutwe l'effort mental l'effort physique rero abanyeshuri muri kaminuza y'i Burundi bari biga cyane rwose hanyuma bagatababura ingene bitwa bafungura dusubizayo izo ngufu batakaje ibyo rero bica bituma ya migera ica yoroherwa iyo ibashitsemo ica yoroherwa kugira ngo ibasambuye hakiri kare ubundi migera y'igituntu urashobora kuyandura ukayigendana n'imyaka n'iyindi itaragira mu gihe itarahura n'ibyo biyorohereza harimo rero ubufungura nabi n'ubwo buruhe bwa cyane rero muri kaminuza icyigwa rero twagize cerekanye yuko ubwa mbere harimo ikibazo cyo gufungura nabi, hakaba ikibazo cyo kutamenya iyo ngwara. Icya gatatu twasanze muri icyo cyigwa nuko harimo discrimination, donc ikumirwa abantu ingwara y'igituntu mu Burundi baracayifata nko kumenya ni ingwara iteye isoni igayitse, bagaca bavuga bati ubu n'uyirwaye agaca yikumira, bakamukumira. Uko bamukumira niko azotinya kuyivuga, niko azoca nayanduza n'abandi bantu cyane.
Kuyisuzugura no kuyifata minenengo canke kunatinya yukuvuga yuko unayirwaye,
birabaho abantu bagatinya ngo mbega yemwe ninabivuga ngo abantu baca bampara ivomo. Urazi ko muri kahise sinzi ko mwe mwigeze kuba mubibona umuntu agwaye igituntu bamuha isahani yibariramwo bakamushira hariya. Rero ubonye yuko umuntu abonye ko yagwaye agaca amenya yuko bazahava bamuharira ivomo nk'uko nyine ahitamo guca bihora, ahitamo guca bihora. Hari abo duha dushira imiti mu muhira akakubwira ati jewe uzugerageze mpazamenye ko ngwaye. Urumva ko ibico kiba ari ikintu gikomeye rwose. Indwara y'igituntu utayivuze abo mu bana bashobora kuyirwara bose, kuko ntuzoreka kubakorera ko uzoyingegeze mugabo kubakorera ko ntuzoreka hama bashobora yandura. Nayo mahimiriza rero duca tuma tugira hama tugahimiriza abanyeshuri n'abandi bose mu kibano. Nababwiye bivanye n'umugambi tuba turiko turakora, nk'ubu wari umugambi mu makaminuza ariko no mu kibano muri rusange, mu masoko tukajya mu masoko tukagira ibi bikoraniro by'intuze, amakoraniro y'intuze y'abakorera ubushake bakaza bagasigura iby'igituntu, hanyuma abantu bafite ibimenyetso tukavuga ibimenyetso, tugaca dusigama nimero y'amatelefone. Ubonye umuntu afite ikimenyetso tumusanga muhira, twebwe umurwayi siba turondera tumusanga iyo ari. Naho mu mayunivesiti rero duca twatanguje amakrebe, ibyo bita amakrebe stop TB. Muri ama universite yose ari ngaha aha i Bujumbura no hagati mu gihugu, ayo ma club rero tuca dushyiraho abavolontari bacu, abakorerabushake bacu, bagaca rero tuca tugira partenariat n'ibitaro biba bihegereye, hama bigaca bidufasha kuduha udukoresho dushyiramo igikorogwa, hanyuma bakora ubushake bacu bagaca bagenda bagatora igikorwa cya wundi bikihetse bagaca bakijyana kwa muganga bagaca bagipimisha, bumwe ni baza kubatorera inyishu, hama bagasubira kuri wa wundi basanze agwaye bagaca bamuzana mpaka no kwa muganga bagaca bamutanguza imiti bakamukurikirana mpaka ahereje imiti.
Ego urakoze cyane, uraza kutubwira kumbure byinshi mu bikorwa mugenda murakora haba ku masoko, ku mashuri n'ibindi byo muganira ahanini iyo mugize akajyo ko guhura mu kugerageza kumenyekanisha indwara. Reka ariko tubanze duhindukire tuje ku murongo wa telefone, abanyonyi bishwe rya Amerika baratangiye kuhamagara kugira ngo nabo nyene bashikirize ibibazo canke ivyiyumviro. Reka mpere kuwitwa umusaza. Amahoro neza.
Amahoro, amahoro.
Uraho urakomeye?
Ndaho ndakomeye ndaho ndagumye.
Ni byiza cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro ku ndwara y'igituntu?
Mbere na mbere ndashimira umutumi bwa kandi ndashimira nk'uko mwamuhaye umwanya, ndashimira kuba mwaduhaye umwanya tukagira uruhare mu kiganiro. Ariko nkaba mfite ikibazo, nta kibazo umutumi. Urabona ko igituntu ari indwara yugarije ibihugu byacu bya Afurika cyangwa se ibiyaga bigari, kandi igituntu tuzi ko ari indwara yandura. Atubwire ese umuntu akimara kuyandura ashishobora kumugaragaraho, nangwa akimara kwandura ashobora kumugaragaraho? Atubwire igihe imugaragarira mu mubiri cyangwa se imugaragara mu burwayi nangwa bwa murembya. Atubwire igihe ishobora kumurembereza ku buryo yamenyekana ko agifite akimara kucyandura. Noneho urabona yuko n'ubundi bisaba ubukangurambaga bwisumbuyeho. Ese arakoze iki kugira ngo ubukangurambaga bwo kwirinda indwara y'igituntu bugere hasi ahantu hose, buri hantu hose? Ese ubwo bushobozi bwo kuba bakora ubukangurambaga buri hantu hose barabufite? Batubwire n'uburyo umuntu yakwirinda iyo ndwara, ku buryo n'indwara ikomeye cyane itavuwe neza ishobora no kwica umuntu wayirwaye cyangwa se umugabo wayo wayirwaye. Atubwire icyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde, icyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde kugira ngo itamugeraho, ko n'indwara iteje ubwoba ikomeye cyane.
nivyo koko ingwara ifata mu mahaha kandi birumvikana ko ikomeye cyane. Ego urakoze cyane musaza, arakwishura akabazo kawe ariko reka mbanze nakire n'uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika. Gakwavu uraho neza, uratwumva? Alo Gakwavu Gisagara.
Ndi bamba bumva.
Amahoro cyane.
Muraho.
Ego nawe.
Mukomere ijwi rya Amerika ndabakunda cyane.
Urakoze cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro ku ndwara y'igituntu.
Ikibazo ngira ngo mbazuwa mutumirwa. Urimo muranyumva?
Ego turakumva.
Natubwire nadusobanurire mu buryo bw'imitsi icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde indwara y'igituntu. Ikindi atubwire ibimenyetso biyiranga kugira ngo tube twabimenya, kuko hari igihe umuntu ashobora kubona ibimenyetso ariko ntamenye yuko ari indwara y'igituntu igiye kumuzaho, kandi wenda yakagombye kuyita yivuza hakiri kare.
Ego ni navyo umusaza reka arabaza, reka tumubaze mushinga naye arakaza kuko nawe nyene yarayigwaye. Arakaza duhereye kuri umusaza yavuze ati mbega biboneka gute kuyigwaye ku bantu kumbure baba bari haruhande yawe, kuko ndumva yashatse kumenya yuko abantu muba muri kumwe bashobora kuba bayigwaye, wo bimenya gute ati iboneka ryari neza na neza yuko umuntu ayifise? Kuko birakenewe ko abantu babimenya bagira ubukangurambaga yavuze kugira ngo bayirinde ku bantu baba bashobora kuba bayikeka kuba bayifise, hanyuma kumbure nabo nyene bakamenya ati mbega ndayigwaye canke ntayo ngwaye, ibimeze gute mu minsi yayo ya mbere?
Ego murakoze cyane. Mbona ahubwo icyo kibazo bakigarutse ko bose ari babiri. Ibimenyetso mbega bumenya gute ko uyigwaye? Ikimenyetso cya mbere kidahara indwara y'igituntu ni ikimenyetso cyo gukorora. Inkorora kare bavuga ngo inkorora ngo irenze indwi zibiri, ariko ku buryo bushasha bwa OMS ubu no munsi indwi zibiri ntibakiziharura, bavuga inkorora yose itagira igicurane. Kubera basanze iyo umuntu amaze gukorora deja uburi kura wamaze gutangura gukwiragiza iyo migera. Rero ibimenyetso by'igituntu biri hezine byegeranirije mu ndome zitandatu. Ndome zitandatu ziri mu rurimi rw'Igifaransa, ayo 3A, ama A atatu. Harimo iyo imwe aya mbere ni ugucika intege. Aya kabiri ni ukugira ibizunguzungu. Hanyuma aya gatatu ni ukonda. Ariko imbere yuko ibyo biba atangura amate atatu nayo. Te ya mbere ni tu inkorora. Ya kabiri ni transpiration, donc ibyuya ku ibyuya na cyane cyane mu ijoro ibyuya bikanye. Gukorora nabwiye inkorora irengeje indwi zibiri yoyo iba irimo intuze iba iri suspect cyane rwose. Rero iyo uze kwibona ko izo bimenyetso gukonda, gutakaza ibiro, gutakaza akayabagu, gukorora, hakabamo rero nuko kubiri mu ijoro n'ubushuhe, iyo te ya gatatu yari temperature ubushuhe. Umva umugira ubushuhe budahera bukaza hama bukagenda bugasubira bukagaruka, bimaze ko n'umuntu yari afite ubwo bushuhe budahera ukagira iyo nkorora akagira akayabago kagahera, urumva utagira akayabago n'ukonda cayonda. Hanyuma akagumana iminzerere mu mutwe. Ibyo byose bikoranye aho ibyo biba bimenyetso bigize. Rero maproche mashasha ya OMS si ngombwa ibyo byose nde kubibona. Si ngombwa ibyo byose nde kubibona, kuko ibyo ukarinda kubibona uzobugeze kure, uzobugeze aho wanduza. Rero ni byiza yuko ukibona ikimenyetso cy'inkorora gusa icyo cyo nyikira kwiye kugira ngo ucubegera abaganga ubiganire bwo nyitafuye kurikira mu nyuma rero bashobora gupima icyo ni kibazo gikomeye gose kandi bababajije abantu yabahitana kubera batayimenye
none tukiraho nyene ku nkorora kuko benshi bashobora kugira akantu kagakorora gasanzwe umunsi umwe ibiri kumva umengo wavyutse nabi harimo agakorora mbega inkorora y'igituntu irababaza canke ni ya yindi bavuga bati uyamanya indwi yose ugumukorora umwanya wose ibimeze gute itandukanye gute n'izindi inkorora zisanzwe z'umuntu atavyutse neza yiyumva atameze neza
burya inkorora yose iva kuri dehajema y'amapfumo ntuze amahaha rero kubera ko igamigera igituntu umuntu akoro ayikororeye ko amabura yihema wihenda ija mu mahaha rero niyo itera dehajema rero iyo ukoroye uno munsi ukabona ko wakororeye ejo ukabona hirya ejo ukakorora nta bicurane ufise numva sigirize abuno nyine uca sinzi ko abo banywanyi baduhamagaye ngo bari mu Rwanda sinzi
yego
sinzi ko ariye mu Rwanda bagira bayivura ku buntu twebwe mu Burundi bayivura ku buntu bayipima bakayivura no ku buntu rero ahako akurindira ikurinda kuremba wamaze ugashatangwa no kwanduza n'abandi icyo gihe nyine wumvise iyo nkuru imaze umunsi ibiri itatu agakora kakabandanya ko nyine haraho inkorora ziri ubwoko bubiri izo iyo bita two session ni ukuvuga inkorora yumye itagira igikorogwa hakaba n'iyindi bita two irite ifise igikorwa rero utuntu kashobora kuza muri izo nkorora zose kwa zibiri kashobora kuza mu nkorora yumye cyane inkorora ifise igikorogwa iyo uba imaze kubona icyo kimenyetso imaze kumva utanguye ko kandi ikindi nubabwira ni uko kenshi ibica bizo bikurikira iyo indwara y'igituntu utanguye gukorora bukeye kangaho ibiro bitangura akaba ukaragenda ubushobe guca buza biza bikurikirana rero kuri ubwo buryo bushasha bwo kurondera renvoka nuvuga abarwayi bashasha bwa OMS bita approach active kurondera abarwayi bonyine tukabisanga iyo bari ntibatubwira ko twarinda kurinda inzira zibiri oya tukagenda buno nyene umuganga narijya bagipima ku buntu bagatanga imiti ku buntu usanze utagwaye aza baramahirwe n'abagorane
birumvikana cyane urakoze kandi no kwibutsa abatwumva yuko kwivuza ari ku buntu kuko ni ikintu gikomeye cyane kuko benshi bashobora kuba batinya kugenda kwa muganga babakeka ko baza gukenera uburyo ereka tubandanye ku murongo wa telefone turafise abandi banyonyi babiri barindiriye turafise Valentine Minani na Bienvenue kaduhere kuri Valentine amahoro neza Valentin Valentin uratwumva allo Valentin ndumva agatelefone katariko karacamwe neza reka tubandanye kuri Bienvenue akombure turagaruka kuri Valentin Bienvenue uraho neza
uraho murakomeye
amakuru
ni meza
mhm
nitwa Bienvenue ndi kumvira mu Rwanda aho bita Karongi Kirinda mu byukuri hari ikibazo nagira ngo mbanze mbabaze buriya indwara yo y'igituntu byo yafashe indi ntera ariko nanone hari igihe urabona wenda hari ahantu haba hataragira iterambere hari wenda hari n'indwara y'igituntu ukaba wenda uba ushobora kurwara igituntu ariko ukaba ufite wenda ukarwara n'inkorora bisanzwe kubitandukanya bikakunanira ese ni iki kikubwira yuko ufite iyo ndwara y'igituntu ese wakwirinda ute iyo ndwara y'igituntu ikindi nashakaga kubabaza ese ni ibiki bishobora gutuma urwara igituntu Ese igitunu uramotse ukirwaye ukirwaye ushobora kukivuza ugakira? Ese uramotse ukivuje kigakira, hari ubwo cyazongera kugaruka cyangwa ngo wongere ngo ucyandure?
Ego, urakoze cyane. Kumbure guma ku murongo, bienvenue. Ashobye kumbure kwibutsa bimwe bimwe mu byo yashobye gusigura cyangwa kanabaza n'ikibazo. Icya mbere yari yabajije abanywanyi b'ijwi rya Amerika mu Rwanda, mbega babivurira ku buntu? Wobuzi niba akarere uherereyemo bavura igituntu ku buntu? Duhereye aho
mu by'ukuri nanone buriya ikintu cya mbere ni amakuru. Hari n'igihe kandi wenda i Kigali ho birumvikana cyangwa se ku batuye hafi ku nkengero z'umujyi, wenda bashobora kujya kwivuza bya kirive cyangwa iki, ariko nanone hari ushobora kurwara wenda ukagenda urwara igenda izamuka, wenda ukagira ngo ni inkorora bisanzwe kandi ari igituntu, bitewe yuko wenda amavuriro wo kuva aho ndi kugera we ku ivuriro ari nk'amasaha nk'abiri, ukareba kugira ngo uzage rero kujya gufata urwo rugendo rwose n'amaguru ukajya ku kigo nderabuzima, ukavuga ati reka nkoreshe wenda nk'imiti isanzwe ya Kinyarwanda, ariko n'ubundi bikagomeza uko ngo. Kandi nanone hari igihe uba udafite amakuru irizina yuko iyo ndwara bayivura,
yego,
ahubwo icyo njyewe navuga ni uko hazakorwa ubukangurambaga, bakamenya ko iyo ndwara n'uyirwaye cyangwa se n'uzi ibimenyetso byayo akihutira kujya ku bigo nderabuzima, ariko habanzwe kugira itsinda riza mu baturage aho dutuye gukora ubukangurambaga bw'iyo ndwara.
Ego, ni navyo turimo nuno munsi kugira ngo abatayizi bayimenye, kuko muri iminsi ni umunsi wa Mungu niwe waruhariwe kwibutsa abantu no kumenyekanisha ino ndwara. Twizere ko benshi bariko baratwumviriza, kandi umutumire wacu ariko aragira ibyo ashoboye byose kugira ngo mumenye iyi ndwara. Yatubye bimwe mu bimenyetso, harimo gukorora, harimo ukubira icyuya kugira umubiri ushushe mu ijoro, kubura akayabaga, apeti, gucika intege, kugira inguvu nkenya mu mubiri. Ariko umushinga ntara kaza arashaka no kutubwira ibindi, hama akubwire niba ikira gute, wanabajije uti mbega irasubire kagaruka bimeze gute? Umushinga ntara
ego ariho ikintu abajije cya mbere ati mbega iyo bituma ni iki, ntiyo yirinda gute, iyo ngwara iterwa n'iki? Iyo ngwara iterwa n'agakoko mugera bita iri mu muryango w'imigera mito mito itaboneka, microscopic bita basidokoka. Iyo basiri rero n'akantu gatoya cyane rwose, mu kuyandura umuntu ayanduzwa n'uwundi akoroye. Kuko nababwiye iyo umuntu akoroye iyo ndwara, iyo migera ikisanzara mu kirere, yisanzaye mu kirere, umuntu ariko arengana arayihumeka cyangwa muri kumwe akayihumeka iyo migera, nawe ikibandanya yirukanga mu mahaha, ikifata amahaha. Rero indwara y'igituntu ishobora gufata ibihimba byose by'umubiri, byose uko umubiri ungana, ushobora gufata amaguru, ushobora gufata mu maboko, ushobora gufata mu bwonko, ifata ahantu hose no mu jisho. Ibihimba by'umubiri byonyine bidafatwa n'indwara y'igituntu n'amenyo n'umushatsi. Point d'entre aho yinjirira ni hamwe, aho ntiwumva ko iza gushika muntu ze mu bindi bihimba byose by'umubiri, ishobora gushika gushika mu bindi bihimba byose by'umubiri, ariko aho yinjirira ni hamwe, ni mu mahaha. Rero iyo migera igiye mu mahaha, hari aho ica yigumira mu mahaha nyene igaca itera iyo nkorora. Rero hari uwabajije ati ngo mbega none ngo umuntu amaze kuyandura umenya gute, bizofata umwanya ungana gute kugira ngo utangure kurwara? Ibyo bita periode d'incubation. Periode d'incubation cyangwa ikiringo kiri hagati y'ukwandura no kurwara ni kiratandukanye bivanye n'umubiri w'umuntu. Nkuko nababwiye indwara y'igituntu yuririra ku nguvu nke z'umubiri, immunodepression, inguvu nke z'umubiri. Ibyo byose ndabona natangwe no kwishyura naca ikibazo kindi ati twakingira gute? Ibyo byose bituma umubiri ucika intege, kutagira inguvu nibyo byo kwirinda na cyane cyane abantu imigwi y'abantu bisanga ibangamirwa cyane ni nk'abantu babagendana nk'umugera wa sida kuko umubiri urumva ucugira inguvu nke hanyuma imigere gaca ironka ingene yuburira n'ingoga abana batarakwiza imyaka itanu sisiteme imunitere yabo ntibirakomera abantu banywa inzoga nyinshi ntibafungure abantu bagira siporo nyinshi ntibafungure abantu bagira uruhe bw'umurengera bwabo bw'ibyiyumviro bw'ubwenge canke ubw'umubiri ntibaronke ingene bafungura ngo basubizeyo izo nguvu bakuyeho bagize kandi irakarira n'abantu bafite izindi ngwara bagendana zituma inguvu z'umubiri zigabanuka nubwo nk'abantu barwaye nka za diyabete iyo ngwara irakarira kandi abantu bari ku miti y'imiti y'inguvu cyane nka ziriya miti y'amakanseri usanga igira ituma umubiri utakaza inguvu cyane bari kuri chimiotherapy iyo n'imigwi imwe imwe y'abantu bakarigwa ariko muri rusange umuntu wese azoba ari expose azoba ari imbere ikintu gituma umubiri utakaza inguvu uwo muntu azogwara kwandura rero ushobora kwandura imigera ushobora kuyandura ukayigendana mu mubiri ntuzi upfa urwaye na rimwe ukayigumana kuyikingira iyo ndwara mu kuyikingira ntuzi uvuge ngo nzacanguma mu nzu ngo kubera yuko nzohava ndenga hanze usange ngo aho waje kwikorera ndayitore oya kuko no muri bisi uzaba uri kuragenda muri bisi umuntu akorore hama rero ihamigira nawe ucuyihumeka icyo gukora uzogerageza kwiyubara ibyo bintu bituma umubiri wawe utakaza inguvu bigaca bituma yangwa yamigira ishinga imizi ibyo bintu nibyo wirinda ibintu byo kunywa inzoga nyinshi ugaca ubireka hanyuma rero iyo wagize ibintu ukora by'inguvu nyinshi ukarondera umwanya wo gufungura ukarikipera itabi riri mu bintu bigwira
ariko mu bimenyetso bya cyane bashaka kumenya numvise ko hariho uko kuntu ko gukekeranya cyane niba ari gituntu cyangwa atari gituntu uko gucika intege cyane mu mubiri ntivyo bari kimwe mu bintu umuntu yovuga ati kumbure irimwo kuko umuntu yasanzwe akorora bisanzwe atacitse intege kumbure ntiba ari gituntu mugabo utubwira niba nko gucika intege cyane kumvura inguvu zacitse cyo bari kimwe mu bintu byo gutuma uvuga uti kumbure ndayifise
ikimenyetso cya mbere nk'uko nari nababwiye bwa mbere ikimenyetso cya mbere kidasigara inyuma ufise igituntu cyo mu mahabi bita tuberculose pulmonaire inkorora iyo nicyo kiza imbere y'ibindi kuko ibyo bintu byose birashobora kuza cyangwa ntibize cyangwa bikabiteze mugabo ikimenyetso cya mbere kidasigara inyuma inkorora iyo umaze iguma ko igaca ikara rwose na cyane cyane mu ijoro uryamye igaca rwose hanyuma iyo umaze kugira iyo nkorora ukumva umunsi umwe ibiri itatu ukumva niyo nkorora nta kintu na kimwe kuyava ko wari uzi ntiwari unayimenyereye ni byiza guca witura abaganga rero washaka iroroshe no kubwira igituntu gifatira mu mahaka kiroroshe no kuvura kuko cyo kiriyerekana ingorane zo kugira niyo igituntu gifatiye mu bindi bihimba bitari amahaha kubera hoho ibimenyetso bica bitandukana ibyo bimenyetso byose navuze aho hejuru bimwe biri muri za turuwa a ni anoregisi amegirisema hamwe na turuwa te tu taransipirasiyo temperature ibyo byose navuze ni byo igituntu cyo mu mahaha gusa cyo mu mahaha ariko igituntu cyo mu bindi bihimba bitandukana ibimenyetso byacu bitandukana bizanye n'aho cyafashe
ego yarabajije mbega uyigwaye arasubira kongera kandi asubira kuyigwara nyuma yaho kumbure nyuma y'amezi cyangwa umwaka bimeze gute iyo umuntu amaze kuyigwara abandanya agira amakenga yuko azusubira kuyironka
urayigwara nyine niwe uyigwara inshuro nyinshi zikora umuntu arayigwara ahubwo nshingenda ndabahaye n'umuco mbere ku bijyanye n'urucanco sinzi ko mwari wava mukimbaza mu nyuma hariho ari urucanco rw'igitunu. Tuno ya siri chanzo haja anye muri protokoli ya ma vaccine duha abana harimo urucanco rw'igitunu.
Ego
mugabo bwatandatu igitunu ngo ndokigwara doya rakigwara kandi baragicandaza
biva kuki none ni kuvuga ko ubwo gucandagwa kudafise ingufu canke ziba ingwara z'igitunu ziratandukanye bimeze gute biva kuki nk'abakurikiranira hafi y'ingwara
oya igitunu ni kimwe ito ahubwo aho biva kugira ngo urucanco rukinga ico bita la forme grave de la tuberculose hariho ico bita tuberculose ganglionnaire ya bifata amanuze amaganglio iyo tuberculose ganglionnaire rero niyo irimo ama forme grave de la tuberculose ituma umuntu apfa buno nyene ayigwaye rero bakinga rero bakinga kugira ngo umuntu ntacapfa agwaye igitunu bakingira ibyo bihimba bifashwe umuntu acapfa buno nyene ndibona nabwiye yuko igitunu gifatiye ibintu z'ibihimba byose by'umubiri rero mu gukinga iyo ntuze mu gutanga urwo rucancu bakinga la forme plus grave nuvuga amaforme ateye ubwoba yica umuntu n'ingoga kugira ngo noneho aronke amahirwe yo kwivuza.
Ego reka kumbure mpaka ryo n'uwundi munywanyi arindiriye ku murongo Valentin Ndacayisaba ku murongo uratwumva. Hello Valentin.
Hello.
Ego.
Ndabumva.
Amahoro cyane.
Ndabaramukije reka ndamutse n'uwo mutumire mbere n'abandi bose bari ko baratwumviriza. Jewe nari nabonye ko uyu munsi muri sanze gushimikira ku ngwara y'igitunu. Mugabo naciye ngira utubazo dutandukanye. Mbega narigize kuba hari umubanyi yigeze kukigwara mu minsi ihebe hama rero amaze kujya kukipimisha acaza tubwira ngo kirandukira mugabo mu munyango we ntawigeze cyandura n'abandi babaga ntawigeze cyandura yarakigwaye nyine yandura ukarakira nagira mbaze rero uti mbega umuntu agwaye igitunu kugira abandi bacyandure bivuye kuri we bigenda gute mbega aho umuntu yo kwikingira gute bishitse akagira nk'uwo mu muryango akigwaye cyangwa mu banya kigwaye umuntu yo kwikingira gute hanyuma akandi kabazo nagira mbaze uwo muntu kugira ngo bakimutore haraciye igihe kirekire yaragwaye nyine yarageze kure yandi ukajya kwipimisha nyine acasanga n'icyo mbega kugira umuntu kimwitane yo kigwara nk'ameze ngahe kugira ngo nyine hagire nyine kukanyuma capfa kimwice coba kica niwe ugacya nk'uwo kiratebya hanyuma akandi kabazo sinzi ko yoba yakishuye kubera ko nta FM hano ngira aho mperereye mbega umuntu yo kwirinda kurwara indwara y'igitunu gute oba hari ibintu umuntu yo kwanga ngo yirinde kurwara iyo ndwara nimbira ko utwo tubaza tumereye inyishu byomfasha kubera ko homerereye nta FM tugira nyine nazikwanye mu Burundi dakora
ego byinshi ni mutumva guma ku murongo akwishure hanyuma kumbure tuce tubandanye kukurikira ariko mbere yuko nakira Thierry reka abanza kwishure mushinga ntayarakaza kukijanye nuko umuntu aba yasinzikaye biba byafashe ikiringo kingana gute kugira ngo arinde yitaba Imana duhereye kuri ico
ego murakoze na kugira babwiye dikuru gifite umwanya utandukanye bose igitunu cyonye ne mbere n'indwara zose uko ikarira umwe si ikarira uwundi abantu usanga indwara imukarira ugasanga wewe namwe wamugwaye malaria mwese ugasanga umwe aranyarutse kuremba undi arateze bivana rero na imyite y'umuntu ariko iyo aho yavuze ati kugira ngo umuntu arinde apfa byabaye gute ni ukuvuga ko yamigera yamigera yagiye mu mahaha yamigera yagiye mu mahaha ira ibandanya ikura ikagwiye ikaba myinshi hama umuntu agatangura gukorora umuntu agatangura gukorora rero haragira igihe n'amahaha agateba agatira agakomereka agasoboka
Hanyuma ku kijyanye no kwikingira bamwe barashaka kumenya isho bokora mu kibano mbega ibyo mubahanura bimwe byo gukora haba ari ukutegera umuntu ayigwaye mbega kwambara agafukamunwa gukaraba hari utundi tuntu twinshi ashobora gukora kugira ngo mu gihe uwo muntu bibana ayigwaye ntishobore nawe nyine kumusinzikaza cyangwa ntashobore kuyandura byo genda gute
mu gihe umuntu mubana ayigwaye urashobora ibintu byo gukinga remeze preventive bizikora umwene kwigwara nico bitumane nabwiye no kuva mu ntango yuko umuntu ategerezwa atatezwa kugira ubwoba cyangwa isoni agwaye gitondo kuko abinyegeje yabindi ari gukora kugira ngo ntiyanduze abandi ntashobora kubikora izo nabyo ni nk'iyo ari nk'umugukorora tumu gukorora gukorera mu nkokora hanyuma ko udakorora abantu donc muri daruvide abantu bari gukorera mu bandi hama ushoboye kuronka ashobora kuronka nk'icumba ashobora kuba ashobora mu minsi mikeya cyane kuko umuntu amaze gutangura imiti ntashobora kwanduza mu bintu bizonyine imiti gitondo ifata amezi atandatu umugabo indwi zibiri za mbere agitangura imiti ntashobora kwanduza ni ukuvuga niyo disipline rero ugira ukeneye gukorora ugakorora udakorera mu bantu gucyonye hama ariko bitabuza yuko umuntu agize agwaye gitundo andanye ari mu buzima cyo kimwe n'abandi iyo disipline nyine uraga ego wigenye
none birafasha kwambara agafukamunwa no gusaba abantu mubana yuko mwoguma mukaraba mu gihe yoba yakoze ahantu abandi basanzwe bakora nko ku muryango n'ahandi agapfukamunwa no gukaraba birafasha
singavuye kwa corona nabuye kwa corona ushobora kuyisiga ahantu ukoze babasido kok ntashobora ntagarara ku kintu kiri solide ni amasha mu kirere gusa ni mu muyaga gusa nicyo gituma ubwize ngo ugomba ugire ukarabe kenshi yumva agapfukamunwa agapfukamunwa se yampimye kuko uvuga uti nina korora mpavanda iyo migihe ikororeramo ngaho gumane mugabo ntiwogira ngo gukaraba cyane byofasha mu kwirinda izindi ndwara zijyanye nacyo mugabo imigera y'igituntu nta kintu na kimwe fiziki ihagarara ko
reka twakire na Thierry Thierry iradukunda turacyo amufise ku murongo Thierry
oui
Thierry ikibazo cyangwa icyumviro kindi kuri muganga
ikibazo mfise jeni Thierry ndi mu ntara Muramvya muri komine Buteye hagati ya nagati mu gihugu ikibazo mfise mbega ko bavuga kenshi ngo umuntu agwaye igituntu aba agwaranye n'umubyera wa sida byo bari ibyo ikindi kibazo kigira kabiri iyo umukenyezi yibungenze akaba agwaye n'igituntu ukingira gute umwana kugira nawe ntavuka agwaye umugera w'igituntu cyane hoho umukingira gute mu gihe ariko aramutegura amwose cyangwa amugabura ibindi bifungurwa yego ikibazo ni icyo ndabashimiye ku ijwi rya Amerika murakoze
urakoze cyane ibibazo byiza cyane kumbure guma ku murongo agerageze kukwishura igituntu na sida mbega izo ndwara zibiri zamaziri kumwe bimeze gute kuko yumva yuko urwaye kimwe kenshi ucugwara iyindi niko bimeze
icyo kibazo abantu benshi baracibaza nibyo ubundi igituntu n'umugera wa sida nivyo ni ingwara zikunda kuba ziri hafi na hafi mugabo ngo ndabasigurira igituma
Alo mushinga nta yarakaza turi kumwe ndo bambiye ku murongo wa telefone ko tukimufise ariko ntituriko turamwumva niba butwumva mushinga nta yarakaza duzijwe ntitubumva Alo ego turakumva doza bandanya
no gutakaza ingufu ku mubiri ina depression
urashobora gusubiramo kuko telefone kare kacitse nitwumvise intango yavyo sida na nigituntu
ego na ikonda babwira nti ikibazo igituntu na sida biri zibangabanganywa nurumwe ariko mugabo bidasigura yuko ari zimwe na gatoya usanga ko nina babwiye bwa mbere kimwe mu bituma imigera y'igituntu igira inguvu nuko umubiri utakaje inguvu ico bita immunodepression rero mu bintu bituma mu bintu umugera wa sida nawe nyine urimo murazi ko umuntu agenda n'umugera wa sida aca agira inguvu mu bintu bigira inguvu nke rero kubera ko umubiri wiwe ufise inguvu nke bica bituma ya migera y'igituntu yinjira yorohewe hajya mbere ari waritikire ntigeze gusoma bavuga yuko ibice nk'ibice birenga 80% by'abahitanwa n'umugera wa sida bicwa n'igituntu ugiye kwa muganga bagutoye indwara y'igituntu baca gupima ubwo nyine umugera wa sida si kuvuga yuko uteza kuba ufite umugera wa sida oya kuba kugira ngo barabe yuko hamwe byushika uko ufite umugera wa sida baca bivuga ari bibiri kuko bavuye kimwe muri ibyo bibiri ntizokira uba ataga ituntu uzokigwara uzogikira mu gihe batari baraguha imiti ifufaza umugera wa sida nawe niryo sano ubundi bwobwo umuntu aragwara igituntu gusa atamugera wa sida niyo benshi hanyuma umuntu ashobora kugera umugera wa sida ataga ituntu agwaye nawe nyine birashobora ni indwara ziyatawuzi uriye
murakoze cyane
hariho ikindi kibazo yari yabajije ati mbega umubyeyi bungenze ati umubyeyi bungenze ati akaba afise indwara y'igituntu byogenda gute byaranduza umwana ari mu nda niyaba yankurikiye neza namubwiye yuko indwara y'igituntu ica iba zihemera gusa umwana ari mu nda rero ushobora kumuhumekera ko ntibikunda ntaho bihurira umwana azovuka ameze neza kandi uzomwonsa ntibizoce no mu maberebere gusa ikivuka ku mezi abiri ntibazoca mutera urugero canco hanyuma abana batoya batarashikana imyaka 5 barabaha n'imiti iyo mu kibano batanze umuntu agwaye indwara y'igituntu barabaha imiti yo kubakingira kugira ngo ntibace bandura nabo nyine ko urumva imiti yabo ibikiri hasi cyane
ego murakoze cyane murakoze hanyuma kumbure duhindukire tuvuge bimwe mu bikorwa mukora bishobora no gufasha nabandi mu kibano ahatandukanye gukora ibyo nyene mwavuze ko muja mu isoko kubwira ibimenyetso abantu kubahimiriza ingwara kugira ngo bayijukire kuyivuza cyane cyane nko mu Burundi ivugwa ku buntu mbega iyo mumaze kumenya abo bantu bayifise nko mu isoko nahandi mukora gute kugira ngo mubakurikirane mubafashe kuja kurondera uburyo bwo kwivuza mu bigenza gute iyo mumaze kubegera bakababwira yuko kumbura ashobora kuba bayigwaye canke bakeka ko bayigwaye
twebwe kuri nabwiye tuja mu banza bihuriramo abantu benshi kuko ibyo nivyo aho niho ingwara y'igitungo uyisanga ya character promiscuity nimba tuvuze tu umunsi dukora kuri centre de santé kanaka kwa muganga kanaka cyangwa ku isoko kanaka turagenda tukaba dufite ibyapa biko ibimenyetso by'indwara y'igituntu hama tukabwira abantu baba bari hafi tukababarira tuti ibijyanye n'ibimenyetso bijyanye n'iyo ndwara hama tukabwira tuti bayivura ku buntu na cyane cyane ko abantu bari kazi kwivugwa ku buntu hanyuma tukacha tu kwa twadufise abanuze aba volontaire bacu akorera ubushake tukacha dushya ko rero ama adresse yabo tukapfuga tuti ni uza kumva ico kimenyetso arahamagara naka canke uzobona mu kibando ufite ico kimenyetso arahamagara naka hanyuma naka cagenda hariya karaba ati okay ikimenyetso kiri cyo kwa muganga nababwiye ko dufise ibitaro twa dukorana
mhm
tuse kwa muganga bakacha baduha udukrashware tunitiye tugopo bacyamwo igikorogo
mhm ego hanyuma no kuri ayo ma club yo kwishure mwatubwiye mbere izozo yo mugiye hamwe mukicara mukaganira bimwe mu byo mushigikira namwe ni nkibihe abanyeshuri baba bakeneye haba ruko gufungura neza haba ruko gufashanya mu bijanye no guhanurana izo mpanuro canke izo nama ziba zimeze gute kugira n'abatari bazizi bazijukire bazitabira
murakoze cyane iyo tuvugize inama z'ama club cyambere duhera ko no kuvuga ingwara y'igituntu hanyuma abantu bashasha muri club bakabanza bakayumva hanyuma n'abafite ibibazo bakabibaza kuko tuguma dutanga amaformasiyo ajanye n'ingwara y'igituntu hanyuma kugira ngo igituntu cirinde neza nuko uba ufungura neza rero muri ishyamwe ya verite turatanguza n'utundi tugambi duto two kurondera kugira ngo abanywanyi bagire bashobore kuronka uburyo bushobora kubafasha kugira ngo ntibafungure nabi ibyo rero bigashobora bibasahiriza kugira ngo yamagara yabo ya iminite ntitere isubire inyuma niko niko bikingira igituntu niko nibyo tubona iyo message tubaha muri mu makurebe kuja kurondera abagwayi b'igituntu hamwe no kugerageza kukwiteza imbere mutundi dukorwa tuzana uburyo
ego murakoze cyane rwose mushinga na Alexi arakaza kukanya mwafashe kugira ngo muganire ni radishwe rya Amerika kuri ibi bikorwa murimo mwishira hamwe ryanyu kumbure mwokongera mukatwibutsa ingene abantu bashobora kubitura nimero muri ko aho mukorera kugira ngo cane cane ubwo gwaruka mukunze kuganira nago rushobore kubitura kuri izo mpanura ukora ayo ma club n'ibindi byinshi bo batora hehe
murakoze twebwe ibiro tu ibiro byishye hamwe ryacu biri hagati mu gitaga cha Bujumbura Mandia ABC building. Vijanye na ma telefone nayo ndashaka kubaha nimero y'iwanje jewe icegera curongo yishira hamwe hamwe n'imero y'urongo yishira hamwe ibazo ndayitanze ko
nta kibazo hanyuma kumbure uduhe na Facebook abenshi ugaruka bama bari ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook bashaka kubaronka ko kuko nazo nyene twarabonye yuko mutanga ko inyigisho kuri izo mbuga nazo nyene inumero yanyu na Facebook
ego Facebook wandika Association des volontaires pour lutter contre la tuberculose ko nyene Changhe Club Stop TB Universitaire Hama inumero yanje ni 90 majana 320 majana 557 ni Alexi hamwe na witwa RV ariwe president w'ishira hamwe nimero yiwe ni 79 majana 94 jana 94
yego msubiremo
79 320 557
iyo ni iwawe
ego hamwe na RV ni 79 904
murakoze cyane uko mwabyumvise yari mushinga na Alexi arakaza icegera cy'urongo yishira hamwe ry'abakorera ubushake byishinze kugwanya igituntu mu gihugu cy'u Burundi niho turangirije ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi ndabashimiye cyane mwese mwateze za matwi ikiganiro cy'uyu munsi na Diataha mu bwinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, ubandanye kwikingira ingwara y'igituntu.